Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndungu ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Ndavye gatoya mbura abantu bariko barakoma induru biruka basubira inyuma ngaha inyuma ku mufureke sohotse hanze numva bariko barakoma induru ngo abana baratwawe. Ndavye ku mumazi mbona abana bariko baratwagwa kandi ni benshi cyane.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi avuga ku mvura yarayihitanye abagera batatu. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibitero byakozwe na leta z'umwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa muri Siria. Turabigaruka ko handi hato mu hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Abantu batatu ni bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywe n'imvura yaguye ku mugoro wa kuno wa gatanu mu buraro bw'isagara cha Bujumbura igahitana n'amazu 22. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato, ariko tubanze tubabwire ibya Siria aho leta z'umwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa bakoze igitero muri Siria. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika nga Washington DC. Murayumva mu ijwi ry'umenyesha makuru wa Yarusha Pierre Claver Niyonkuru.
Umunyamabanga wa Amerika ajijwe vya gisirikare James Mattis yavuze kuri uyu wa gatanu mwijoro ko kunduheze hafashwe ingingo yo kurungikira ubutumwa perezida wa Siria Bashar al-Assad kubera inyifato yiwe yo kwicisha abanyagihugu b'abasivili bigwanisho ruhonyanganda gutyo ntazosubire.
Clearly the Assad regime did not get the message last year. This time our allies
ati biraboneka ko ubutegetsi bwa Assad butafashe nkankama ubutumwa bwacu bwo kumwaka uheze. Ubu rero twebwe nabo ducuditse twakoresheje ingufu zikaze, twishize hamwe turasubira kumwereka co kimwe n'amahinguriro yiwe y'ibibombe ko batosubira kwikwegera karambarage mu kwica abanyagihugu hakoreshejwe ibigwanisho ruhonyanganda bazubibazwa.
That they should not perpetrate another chemical weapons attack for which they will be held accountable.
Mattis yavuze ko aho ibitero vya Amerika nabo bacuditse bitumereye ari gusambura ububiko bw'ibyo bigwanisho ruhonyanganda. Yongera koko Amerika igerageze kwirinda ko abanyamahanga bahasiga ubuzima. Uwo munyamabanga wa gisirikare yemeye ko Siria cakoresheje ubumara bwica bukaze bwa chlore mu gisagara ca Douma kunduheze ahasize ubuzima barenga 40 n'abandi amajana n'amajana bakomeretse. Yamara Siria coco kiguma akibihakana. General Joseph Danford ayoboye ibitero vya gisirikare bihuriwe ko na Amerika nabo bicuditse, yavuze ko ivyinshi kuri ivyo bitero bija kumenyekana kuri uyu wa gatandatu. Imbere yaho ku wa gatanu perezida wa Amerika Donald Trump yari yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika ziteguriye kuguma zotsa igitutu Bashar al-Assad gushika hagaritse icyo Trump yise inzira y'ubwicanyi bugamije kumara abanyasiriya abanyagihugu ba Assad akoresheje ibigwanisho by'ubumara ruhonyanganda kandi yarabibujijwe n'amakungu. Trump yatunze agatoki abashigikiye Siria nk'Uburusiya na Irani ko bitashoboye kubuza ubutegetsi bwa Siria gukoresha ivyo bigwanisho by'ubumara. Ikinyamakuru c'Abafaransa AFP canditse ko ibikoho bikomakomeye byumvikanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa Siria, mu gihe perezida Trump na wene yari yemeje ko ibitero biriko biraba. Ishirahamwe ryo muri Siria riharanira agateka kazina muntu ibiro byo mu Bwongereza ryamenyesheje ko kambi atari make y'igisirikare cya Siria yatewe. Ibihugu bitari bike byagize ico bivuga kuri ibyo bitero vya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza muri Siria. Ico gihugu ca Siria cavuze ko kibabajwe n'ivyo bitero ko bije kunigira mu menshi utwigoro tw'umugwi ugenzura ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda wari gutangura akazi kawo kuri uyu wa gatandatu. Perezida wa Siria Bashar al-Assad yavuze ko azobananya gwanya iterabwoba naho yatewe. Uburusiya bwavuze ko ubwigenge bw'igihugu ca Syria bwavogerewe. Ubuseruki ico gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ko ivyo bitero bizogira ingaruka mbi zikomeye. Iran kiti ivyo bitero n'ububisha. Kiti turemeje ko perezida wa Amerika w'u Bufaransa n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza arabicanye. Igihugu ca Liban naco kiti ivyo bitero mu karere kacu naco bizoshikako. Israel naco kiti nk'uko Trump yari yabivuze ko gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda ari kurenga umurongo utukura, kiti bitero biriko biraba ni muri iyo ntumbero. Igihugu ca Turukiya naco kiti ivyo bitero vyari bikwiye. Ubushinwa bwavuze ko ivyo bitero bihonyanga amategeko mpuzamakungu ko vyohagarara hagakoreshwa ibiganiro. N'ibihugu vyo mu muryango w'ubumwe bwa Buraya vyagize ico bibivuga ko Ubudagi, Ububirigi, Espagne, Portugal, Czech, Romania na Slovenia navyo byavuze ko bitahura icyo gikorwa kandi ko kibereye. Ibihugu by'Abarabu nka Qatar na Arabia Saudite birashikikiye ivyo bitero mu gihe Iraq kivuga ko bizoha akajyo abakora iterabwoba gukwiragira isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ntigerekana neza aho rihagaze, ariko risaba ko abanyagihugu ba Syria bokingirwa. Na Amnesty International ribona ko na kare abanyagihugu bari mu muriro ko bokingirwa. Ishyirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN, Australia na Canada navyo byashigikije ivyo bitero mu gihe igihugu ca Equateur gitera ivyatsi civuye inyuma ivyo bitero.
Ijogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na inabice ku masonga nkitangura abantu batatu ni bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywe n'imvura yaguye ku mugoroba wa 15 mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu Burundi. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Mu mugwi ujeje ukinga impanuka bavuga ko umugabo umwe n'abana babiri bari bapfuye ku ishure kuri uyu wa gatanu igihe cy'isaha 11 aribo bahitanywe n'imyuzurira y'imvura muri quartier Charama iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Umugabo yahitanywe n'amazi ari mu muserege ugabura quartier Ngozi na quartier Ruyigi wo muri zone Kinama. Abana nabo bamwe bahitanwa n'amazi yasendanishije mu muserege uri ku mabarabara abiri yo mu Charama, abandi nabo batwagwa n'aya cagati y'imirima y'umuceri n'amazu y'abantu muri Buhinyuza seri ya gatatu iri mu Charama nyene. Ariko rero abanyagihugu bakurikiranye ibyabaye muri imvura bavuga ko hari abana batwawe n'imvura bashobora kuba batamenyekanye. Giruko ishaka Sereni numwe mubagerageje kuroba abana bariko baratwagwa.
Nari ngaha mu kaboti keko hari imvura ari kwishaka kugwa abantu bari bugamye ngaha. Ndavye gatoya mbore abantu bariko barakoma induru biruka basubira inyuma ngaha inyuma ku mufureke. Sote hanze numva bariko barakoma induru ngo abana baratwawe. Ndavye ku mumazi mbona abana bariko baratwagwa kandi ni benshi cyane. Ndiko ndaraba
mbona benshi cyane nta gitikiri wabona.
Abana bararenga batanu ndiko turabaraba mu mazi. Turiko turagira abantu dukoma induru ngo batabare. Haca haza abana bariko baza baje babakurikira abana b'abahungu batoya bararoba abambere bararoba n'ubundi tubona abandi bana bagenda bashira amaboko hejuru. Mugabo kuko twari ko turaza gutabara abo bandi bakuwe mu mazi abandi bari ngaho ntibashoboye kuza gufasha abandi bace bareka abana barabandanye.
Amafirimbi yazindutse aravuga ababyeyi barangisha ko atawo bayaratoya abana babo kuko batabonye bataha bava ku ishure bagakeka ko bashobora kuba bari muri abo batwawe n'amazi. Hambavu y'ubuzima bw'abantu icegera cya mbere cy'urongoye umugwi wo gukinga ibiza Anise Nibaruta avuga ko hari n'amazu 15 yabomotse muri quartier Kinama yandatandatu abomoka muri zone Buyenzi iri muri commune Mukaza hagati mu Gisagara hamwe n'imwe yo muri zone Buterere. Harayandi mazu amazi yinjiye mu nzu yonona iby'abantu batunze nubwo zitabomotse. Aha numwe mu mihana yo kurabiri inimero zitatu uri kuragerageza kugabanya amazi ari mu nzu bayasohora ariko bavuga ko atavyo bashoboye. Uyu mukenyezi asaba amashira hamwe afasha bahuye nibiza kubafasha gusohora ayo mazi. Ni mu gihe avuga ko arimo imyanda itari mike hamwe n'inzoka
hari yararari nyuma ya Clotilde bahora basuka ibintu bicafu byose ibyo rero byaciye biza ibicafu byose nosaba dufasha aya mazi bigondo bikavayo tugakura icyarukoze cyoshoboka nk'agahudu shura kwambika abana kuko nico gikomeye ibiri navyo ko dukomeye imana izotuha ibindi kuko namaze no guhahamuka umwana ngaha ayagiye hajya sinzi ibyo yararabye gucyateruye baterura inzoka kandi gikomeye bunaciye numva nubwo bagukira ngo nogire ikintu
umuryango utabara imbabare kwahuje wari wahazindukiye ugerageza kuraba icyo uri bufashe mu gusohora ayo mazi yiteye mu mazu ariko rero abanyagihugu basaba ko bogigwa ko babapomera mu mazu kugira ngo babakingire indwara zishobora kuhaduka bivuye kuri iyo micafu kari kuri ubu Emmanuel n'umunyagihugu waha mucarama
kubera tubona amazi arimo ibintu by'ubucafu byinshi twibaza ko abogira ico bafasha n'inyuma yuko amazi havuye bo ha muri kuwaruje canke ahandi bogerageza bakaza bagapompa ngaha kugira ngo ntihabe izindi ndwara z'ibindi byaduka zosha zizemo
impungenge ni nyinshi ku bavyeyi ko bashobora gusubira guhekurwa n'aya mazi uyu numwe asaba igisata kijeje gutunganya ibisagara kuyacira imiserege
turereye kwibarabara rimeze mwenuko ni kanivere rimeze mwenuko mwaribonye umva ku bana bacu turafise amakenga abana bababanye abanyeshuri bahaca umva ni ibintu bitubabaje bo dukorera ikanivo mu buryo babona ko bwihuta cyane kandi babona ko ari mu kwezi kwa kane imvura iba nyinshi
bivugwa ko abanyagihugu bafise amazu aho bahoba bamaze kwimuka bahunga aya mazi Nirenganya Ferdinand numwe avuga ko ako karere kadatunganijwe neza ashobora kuhahunga
nduga ruguru kuri presidence ndaburiya yamaza ava mvuga ati jewe ngira mpunge atamasoro numvise kubera yamaza asumba amasasu ahimihana yose aha munsi barabara muri buhinyuza abantu bari bubafise inzu z'ibyondo zose baramaze guhunga nta munyagihugu numwe afise inzu y'icondo abasigayemo nabafise inzu zikomakomeye hasi zishinze mu ibyuma kubera yamazi nyene abantu bose bariko barahunga urabona twibereye nk'abari mu kiyaga kubera ururuzi kwa Gasenyi nyo gituma rero nk'ababijejwe bakwiye kuhagera bagira neza bakaraba bakiga kwa yamazi bayahereye iyava bakiga ingingo yayo kuko twebwe abanyagihugu vurema kanya na kanya tukashobora kuyimukaho kurabona kuko twihekura ibibondo
Tumenyeshe ko imyunzurira y'imvura yama yateye muri kano karere ko mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ariko rikaba rya mbere ihitanye ubuzima bw'abantu muri quartier Carama inyuma yaho ihitanye abantu barenga 60 n'amazu menshi cyane mu mwaka w'2014 muri Gatunguru iri haruguru hi quartier Carama kuva ico gihe mu muguje jo kinga ibiza uvuga ko umugambi wo guha inzira amazi uyakura muri iyo misozi gushika mu kiyaya Tanganyika waciye utangura ariko ukaba utarashika ku mabarabara yo muri quartier Carama I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yene ndonse arakenuye tukiri rero ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi musitanteri wa commune muha arahakana ko atamushinga amateka yakubiswe muri kizingwe bihara zone kanyosha mu Burundi Daniel Kabura avuga ko ahubwo hari umwe mu bari mu murugwi uhurikiyemo ujejwe umutekano yakubiswe nyimbwe hari makuru ayemezwa atangwa na bamwe nabandi avuga ko umushinga amateka yoba yarakubiswe ari mu mizero y'abarundi umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Burundi Raymond Zimana aratuhandaniriza ino nkuru
Mustandari wa komine muha aremeza ko habaye gushamirana mu banyagihugu n'abari mu mugwi uhurikiyemo bose wijeje umutekano muri kezingwe bihara zone kanyosha komine muha Daniel Kabura avuga ko vyavuye ku munyagihugu yakubise umwe muri abo bari muri uyo mugwi mwijoro ryo kuwa kane agahakana ko umushinga amateka wa mizero y'abarundi Bernard Ndayisenga yakubaguye
baratumyeyo wanashima nabo mu gipolisi uja kuraba twaratumyeyo nabandi bantu barabeshize iyo nkuru ahubwo we niwe yagombye kugwana mugabo acha ya alerta bandi ababwira kwa kubiswe ntawo kubita umushinga amateka abende igihugu basanzwe bubaha ntawo kubahuka umushinga amateka
ariho bandi banyagihugu mu bitaro kubera bakubiswe mbega abajejwe gucungera umutekano uyu muntu abakoreye ikosa bacha bihanira canke bare mushengeza mu butungane
abo bavuga ko yakubiswe twababwiye ko yari mu mugwi w'abacungera umutekano muri ya committee mixed security twaramusavye ko agenda akakomvoka abo bita ko bamukubise kugira ngo ubutungane bukurikizwe
urundi ruhande Felicien Nimbona aba mu kizingwe bivugwa ko ari we yakubise uyo umunywanyi we yemeza ahubwo ko yatewe akemeza kandi ko umushinga mateka yakubaguwe mu gitondo cyo kuwa gatanu mu gihe yaraje kubaza ibijanye n'igitero cyari cyakoze ku rugo uyo munywanyi wa mizero y'abarundi
ewa nabaca bashika bamfata imigere amajido amavi yo munda amavi yo mu mutwe ndaboroga nabara nkubita kabisa barankubita gushikana aho kumburengira bari kubita gashi barareka ncanguma nicaye numva ndikonda zehwa mugenze twari kumwe nabo bacha baramwahuka amigere amakofe imigere abantu barakoma nduru uyenza ngo rakoma nduru inkoni uyenza rakoma nduru ikofe nyina wo arahe barafukama imbere yabo arabwira ati umwana wanje gwawe mutima muri ko mumuhoriki yivye namba yivye ne mumutware ku gipolisi umushenga amateka yavuye gushika mbona rimwe afise bamufata mwizo si baramushika kwa kumunigisha karavari baguma bamubwira ko ari imbwa ari umuhimbira atashamaze
muruna na mizero y'abarundi bavuga ko iryo kubagugwa harifataniye isano n'ibihe by'amatoro Burundi bwimirije Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashinga amateka batowe muri urugo runani akemeza ko batarota bahindura ibyiyumviro byabo kubera iterabwoba
ni kamwe ibikorwa byo gutera ubwoba abanyagihugu uko tumaze iminsi tuvyumva hirya no hino aho usanga n'abantu bandikiwe ku miryango ngo muteza gutora yego canke kugira iki kandi ivyo ari uburenganzira bw'umuntu ashobora gutora yego canke oya bivanye n'ingene yakiriye ivyo yigishijwe bakumenyesha yuko abari ko barakora ivyo batoja ngaho ngo biyumvire yuko duca tureka duca dutinya duca tujugumira mbere nagira ntere nakamo abanywanyi bacu mbere n'abarundi bose yuko bokwiyamiriza ikibi cyose ibikorwa nk'ibi byo gutera abantu byo gukubita abantu byo gukomeretsa abantu bakaja mu bitaro babahora ivyimviro vya politike bo vyiyamiriza
Urongoye komine muhawe arahakana ko ivyabaye mu kizingwe ca Ruziba atamvu za politike zirimo ahubwo bijanye n'umutekano w'abene gihugu Daniel Kabura asaba abibaza ko bahotewe kwitura ubutungane akagabisha uzoshaka wese kuburabuza igikorwa cyo gucungera umutekano
ku vyabaye twasabye ko ababona ko barenganijwe abona ko uba barahohotewe bo kwitura ababijejwe kugira ngo babatunganirize mugabo twongera dusaba ko atamuntu tuzemerera ko abuza ayo makomite ajejwe umutekano gukora uwo muntu ntituzegera tumwemerera kandi tuzomuhagurukira na twebwe kuko uwo azoba ari umwansi w'amahoro cyubahiro cyiwe tuzoguma tumwubaha mugabi yaje tubona umenga ari mu bagomba guhungabanya umutekano nawe nyine ntituzomukundira
abajijwe ibivugwa ko hari abakizura mu ijoro muri iyo quartier mu staneri wa komine muha yishyuye ijwi rya Amerika ko abanyagihugu bacyungerera umutekano mu ngo zabo abarekuriwe gukizura nabo ari abajeje umutekano inkuru ziva mu bemeza ko bakubiswe zivuga bose ko ari batanu harimo babiri babaye cyane bari mu bitaro umushinga amateka wo mu runani ya mizero y'abarundi n'umufasoni wa Felicien Nimbona amagara yiwe atifashe neza kuko yari yibungenze Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana nawe we urakenuye ca tubandaniriza ku gakino intamenwa
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Befi yake kutaja gukina nabandi ni kuki. Kandi wo muri no minsi ntukerebutse. Kandi ziko twimirije championa ni kuberi.
Ubuho mademoiselle ni vyaho havyahohutse. Ansha, vyahohutse ko yee.
Eh, utivyaho havyahohutse gafiye.
Yego.
Kimbe rekuta gishaka gukina. Kandi basore bino muri afina afi.
Oti turafina.
Eh.
Mademoiselle, nukuri muri abo bafina. Jewe ntunshiremwe. Kuko umupira ndawukunda cyane.
Bazi gafiye. Tuwe tulareka kwa futubolo alisporo yu kwenu norimizi Yu kinye nezi Ila shuwa no kukutunga mubuzima bugawe Ugashika na utoshitze
Ego kwele ndazi kwa mawa bitubgi ye Kimi ugamibari yu kuiwa koroganu kuiju Na hivi ndi vjoze Kwikoze Ashura kukutunga
Yoni kukimutaivoni Uri kukuna wabu ya kungwa na zon shimi shanshuwa ya kumusabira Akaja mumigu ya mugisagai
E mwinda vjibuka
Fina.
Mugabo rero mademoiselle.
Eh.
Urazi cyari kinzaye?
Eh.
Nakuri zi nikindi nugo gusaba uruhusha rwa equipe yose.
Eh? Uje gusaba uruhusha rwa equipe yose?
Yego.
Kugira mugiriki.
Mega ni mwamenye ko Yvette yabuze mama wiwe.
Yvette? Uivete uze nyina nindega fiyake.
Kande uzi jidiyo. Ni musaza we.
Yo. Kumba ya kuja mwama ya giza aksida. Hariku mwena mwafoe fofana. Hainyina wajia wana wa fiyake.
Bash.
Nuhuja?
Nuhuja njene. Emu, yafu ya maza kanya kwa mganga. Aha, shatnu kula hatura ganda
yeko yeko. Fiyake. Pujo nakonu hara wana papa wabo. Kono muna mahura haza uja mwama. Papa wabo ariho.
Oya na papa bafise. Na wene ngilango na hamnya kitatu heze. Yitabyimana.
Yo.
Asha burya yasigari impfuvyi ko ye.
Yo. None wasabira rero uruhusha ikipe ngo muje kubafasha kumufowa.
Urabona ko turi umugwi w'intameno.
Mm.
Urumba bagenze babuze umuvyeyi natwebwe ntangu vutworonka zo kuza muri entraîneur muco byumva.
Mm.
Eh.
Yo. Oya birumvikana vraiment. Aho bwerega natwebwe turashobora gutora abaduserukira nk'abarezi.
Yego. Asha. Aho natwebwe twoca turonka ingufu. Kuko twadushigikiwe n'abarezi n'aho ravyumva.
Mhm. Ndabwiye nabantu. Nanje ngiye kwa directeur tubivugane. Abyemeye cyane propose.
Yego.
Kandi namwigisha Bosco. Ntaje kwanka kuko bijanye n'icigwa yigisha.
Yo.
Bega singi. Aho waje udoze nawe no kurusha isurira. Oyagerageza wihangane.
Sijewe bwana
ni ninde
ana inagerageje kwihangana ariko ngeze ngaho mwirembo birana kuwa mazi nibuka kuwa uraza kunyagira takiriho bice biraga kibondo
magira jose ko kuko kuvuga nuko ina muyaze mama ureka kwazwa no kuvuyiwe ya nukuri
senge unda bibona ngiye kuwande Jawa aku mana mama wanja fakasiga. Nari kupu mani pira jawa nyeri.
Ya
mana njenu uga fukiri kibon.
Fugi kibon.
Kani ni mngi hevuri. Imana ya muhamma gaira zingini zoba bunga bunga. Nune ni mngi emela kwa yezu kilisari mse wimfu.
Sine emela kwa mama
yimfu.
Ya nungu ni mana na pira ufeme.
Mbisa ya ipe na uja ikarabu. Kali ngavuga gutyo aho yakikana kwa ipicanye nawe nari hari yarabibonera.
Yangane kibondo nokuri.
Tase ndemera kuba nayo kuba ukagufa kasika.
Ipete mwa.
Nka ipete kuma.
Cyemere nakundi kibondo. Aho gani muva hazi tumuherekeze. Kuko mpano menga bose barindiriye twe.
Ipete, ipete. Ni wambari birato tugiye.
Kajiti.
Nujuhanyo hangi tuteni hee. Nyoza saa tugene nyarulisa. Una kutu watebeje. Uwe mwono.
Ibe.
Chika tugende mba
yu. Mfrita mganu. Ihangande nukuri. Vasi tugende na hakuni. Elega hoho. Utebo nyingene wa mfuma obi. Chuzuzi mabga ya mgoze mganu.
Mfuma mgeemke. Mutiku ya puu. Chuzi ya mabgizi. Kuna ptembe.
Oya, oya.
Kanyi nukundeki.
Aya ubitugende.
Ukwinde mara gusigara ngawe nyine ipe. Chaka tugende. Kandi isenge ataje naje wasimpanga. Ko kwa kumufana ku yatabwo tuli.
Ndaga mwabane bya muri ko murangirira ndibi.
Ya tujani.
Mugira mubuze mama wanyu gufubwa gabibonde.
Wasi no kubyo gusera mama ngwi mani mwaki umbyo ka gashayi.
Ari ko musabira ndaje.
Ko mwana ogitugende.
Mugaba ni wombare ngo nje kubona mama bamurenge cyo kwipfa. Turabyumvikanye.
Shajid
sa
mama wanyu kweri yari umweranda
kashaka kumunyi
urabona rino sinzi y'abantu byaje kumuherekeza
hariho benshi na jewe ntazifiye
sha urazi kujya muzunga avuga kirundi emwe no kuririmba nabonye kubitiminwa
urya sha none umwara b'umugenzi wa papa ngo bahora bagihana amafeyiri
ah ego kweri bagerageje kugwitaho
ndazi gituma
eh
aho tubishije mu matangazo mu nsamirizi hariho benshi bavyumvise bugere bavuye mu ntara nyinshi barabagenzi ba papa n'abandi benshi bashobaza kwifatanya natwe
erega birumvikana wango kuko burya papa wanyu yari umuntu mwiza cyane kuko yari umugabo w'iteka n'ijambo
sha ani ho umuntu mubonera
cyo
mugani wawe hariho benshi ntari nzi nawo nabaza kuduhoza wango
hewe tabona ko arafose nawe ko ari garevete ngirango nabagenzi canke incuti zane
hajya yo shabafashije kinini urazi ko Yvette yari arahiye ngo ntaza kumaziko ya mama
c'est vrai
yee
ah utivete yari yase kuza kumaziko gantuze ngo ni kubera iki
gashafi yako ni kwakwisinisha kwabakobwa
eh
nokuri kintu cyatuba arashaka kuza arashaka kubona nyine we bamurenzi ibyo bara mugihe byo mbona byo bajya gore baramunza na kweli
erega shamwumva kuko buryo bakobwa bari no mutima woroje cyo kimwe natwe gwa bahungu cyane ntubitsika shajite
cyo misa natangaye
atangajwe niki
Jyewe sinzi yuko intame ni wadufise kuraririmba kurya oya nuko
yo ntavyo waruzi
oya
Naje mu bakinyi b'umupira ho nyene huzemwe abaririmbye
numva
nyine yego nokuri mugabo wabonye ko harimo nabandi baje kuduterera gahogo
basha nuko itizonira kanya ko kubashimira kuko ndabona ko turi mu ntame nwa koko
eh kandi tuyungunganije taronka nakabahasha emwe mugashimwe ko kari kose ni ibintu bijye giturumbuka emwe tanumwe aravyiteza urarizo
basha muri guye kwese none ko nzi benshi arabanyeshuri ntagaterana umwe gakuye he gashafia
darutsanza mwene wacu yararo ndi yabagenzi urabona rino sinzi ry'abantu byaje guherekeza umugore wiwe yararo ndi kwere
ahubwo ni gitangaza urazi ko basomba baje kumaziko yiwe
Basha, uyu ruminata nawe yaranze ko ndamucura n'ukuri yarazi umubano
mbega ndebera ubwo we ntiwariye ururembeko
ururembeko
uriko uravuga ibyo gucura umuntu ubona ariko inzega imbere yawe Basha, heba wisanire n'ukuri
oya n'ukuri kuri kuravugwa nawe ntubizi ko yaranyagiye kwinjira mu rugo rwa mwene wacu kandi we wari umushigikiye
ndakabona ndamushigikiye none yakwemerewe ukamucura yari gusomegwa imisa hirya nawe yajanye igicumuro cy'ubusambanyi
ibyo ntawe ubizi none burya bahari habuze abandi bahikika yankajewe gusa burya inyamanza yarya ubumerikanga icese
vuga buhoro wagipfuma ntiyagire n'ubukumva urabona ko ajya agahinda abana biwe bafise gatoze nawe ukaba uri kuravuga ibyo
nibahetse ifite amazina zabo nibahetse izo mvino zabo ndivugira ijambo
ubwo kandebere wowe urakomeye
kuko
no kuvina cyane n'indirimbo z'imana
icyo kimwe cyose ntabaye twanukira ngo wapfuye baririmbye aca zuka
ari wowe uhavude demba uri kuvuga ijambo rihumiriza kandi riremesha
icyo ntibagira cyoco no kubasaba ko umuntu wese yari amufitiye ideni kuyonyarutsa kugishura kugira ngo rirere impfuvu
kama wikigo ndebe ibyo ntibabivugira ku maziko wa kigugu ibyo babivugira handi aho uvuga icyo umuntu yari amaze mbega we nta bwenge ufise
ibyo ndabizi kandi icyo ndabashimira ndababwiye naho tujya gukarabira
kuvuga ego n'ibyo nyine tuva hasi rero kuko mbona umwenge aharagetse yo ibete mbona
bantu mwese mukoraniye ngaha twebwe ngaha murabona twavunitse intege mukubura umupfaso ni ruminata mubona ryanye ngaha tugire dushingure
aya mama si mama ngane mwana
ihangane mwana n'ukuri
Na jewe nari kuboroga nkuko kuye umwana mugabo nkuko mubizi amarira y'umugabo atemba ja munda
urere mwana
umufasa ni yari umugore w'umugabo kabisa nikimenyamenya nimwebwe isinzi ry'abantu mwaje kumuherekeza turabakengurukiye rero hanyuma bakorana bakazi n'abandanye bagakore
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940
studio ijambira basezeye naho ubutaha
Nukureon chuti iba kunzebe juki Amerika kawe nunga haduche tuwa turabangiri yei vigani rotu kwa ituwa fitie mkirundi no mkinya Rwanda murika no kanya mwakoze mwema riko umura tukumviliza wakoze na menyesha makuru watu batandu kanyi badushikirija makuru mumvise aho tukawabgila murima ke yuko Amerika ugu ngeleza nufaransa bagavye ibitero muri Siria na idiani na hazwe marikume milika no kanya ya koze no sanki menye gira nije amaju ya shikanywe ahiwanyu na engineer na wenyene ya kozibirama tukwe mituti mugire weekend nziza.